Duhani jambo.
Duhani jambo.
Politike barongozi mutandukanye mwebwe muri mu mashirahamwe adaharanira inyungu za politike bashinga ntahe bapfasoni namwe gwaruka kaze mu kiganiro duhani jambo
duhani jambo ikiganiro gice hirya no hino ibibazo biraje ishinga bene gihugu
mugitegurwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru ucishira mu Search for Common Ground mu Burundi
kiganiro ni duhani jambo aho tukiremeshereje neza na neza ni ku mutumba Karinzi muri zone Kayogoro komine Nyanza yagutse ntara ya Burunga turi kumwe n'abakenyezi basanzwe bari mu migwi itandukanye yo kumviriza ibiganiro by'umugambi je nawe mwiterambere turi kumwe na Niyukuri Adeline ari muri Crebe Kirebuka mu Kenyezi ku mutumba Mubondo hano muri zone ya Kayogoro nyene mwaramutse Adeline
mwaramutse neza
ubundi mu Kenyezi turi kumwe n'Indagijimana Everine wo muri Crebe umuco w'abakenyezi ku mutumba wa Mubondo nyene mwaramutse Everine
mwaramutse
turi kumwe kandi na Nyandukezia no mu Kenyezi wo muri Crebe umukenyezi ni Kirumara ku mutumba wa Mubondo nyene mwaramutse neza kezi
mwaramutse neza
turi kumwe kandi na Ndayihimbaze Anike ari muri Crebe jewe nawe mu iterambere ku mutumba wa Karinzi amahoro neza
amahoro neza
kino kiyago rero kigiye kuremeshwa na Gertrude Mpawe nayo ku bwa studio y'ijambo kumwe n'abatumire twese tukaba tubahaye ikaze
isango ry'abasangiye kiyago
Mukwinjira mu idyo n'iryo rya kino kiyago reka tubanze duhi jambo Adeline Niyukuri umukenyezi wo muri Crebe Kirebuka umukenyezi ku mutumba wa Mubondo mbega muri Crebe yanyu byifashe gute
twebwe muri groupe Crebe yacu byifashe neza kuko tumaze kuronka inyigisho zaje nawe mu iterambere ntirwashimye kuzigumizamwo natwe nk'umukenyezi twaciye turondera abandi bakenyezi turabegeranya mu mugwi dukwira abantu 15 abakenyezi 13 n'abapapa babiri hanyuma rero tumaze guhanahana inyigisho z'umugambi je nawe mwiterambere twaciye dushyira ko turakora ibikorwa ubwa mbere ibikorwa vya mbere twahereye ko kwabaye guhindura imico nakaranga hahantu twaciye tubanza turigishanya umukenyezi uko akwiye kwifata mu muryango kandi ndetse turigishanya ko umukenyezi adakwiye ari uwo kwama ateze amaboko kubyo umugabo wiwe yomuzanira gusa hanyuma rero ndetse no mu kibano naho nyene byarahindutse kuko twaciye duhanahana inyigisho ubwa mbere umugwi ko ukwiye kuba nk'umuryango kandi ko mu gihe umubanyi n'uyundi batabanye amahoro ko badashobora kuje hamwe ngo baganire no kuvuga rero ubwa mbere igikorwa cya mbere twatanguriye ko kwabaye kuganira kugira ngo umuntu wese yoba afitaniye intambamye n'umubanyi wiwe abanze azikure hanyuma Imana yo mwicyuru iradushoboza biragenda neza duhejeje ivyo twaciye tujya ku kivi turakora hanyuma rero umugwi kirebuka mukenyezi uko wiyubatse twebwe ibikorwa tubikora ku munsi wa kabiri kuva isaha imwe kushitsa isaha zine hanyuma rero amafaranga dutanga na 55 yonyene icyatumye tubigira uko oye no kugira ngo buri muntu wese ashikigwe ku giciro kitavunye nk'uko ubushobozi butangana no kuvuga twashimye guterurana twebwe nk'abakenyezi no kungurana ubwenge hanyuma rero ariko kandi nta mafaranga tujya guca hanze twegwe nyene ubwacu uko twiyubatse dukoreranira ubwacu hanyuma sibyo byonyene gusa twaciye twicamwo imice itatu dukora turi batanu batanu kugira ngo dushikirwe n'ingoga hanyuma umunsi wo kurubura amafaranga nawo hacyaba ku munsi wa gatanu twese 15 dukwiye hanyuma groupe crebe kirebuka mu kenyezi turarima ibitunguru tukarima n'ubushaza nibiraya nimashu
yego umaze gihe kingana gute mbega mutango y'ibikorwa byo gukorana muri uwo mugwi wanyu
turakwije umwaka yego
imigambi mumaze kurangura iyo kwiteza imbere
murakoze cyane imigambi tumaze kurangura ni kuvuga twaraguze ingurube kandi ubu irahaka ego urumva rero ko twiteze kuronka umwimbu
irahaka ubutabitahura no kuvuga
irafisa mezi eh hanyuma
kuvuga kwiri mu kuvyara
neza cyane eh sinivyo byonyene gusa ubu uye no muri groupe kirebuka mu kenyezi hagize nk'umukenyezi agira ikibazo akagwara cyangwa akagira ikindi kibazo turamushikako kuko turafise amikoro nubwo ari matoya kandi uyu mugambi je nawe mwiterambere kuvyukuri kuri twebwe abakenyezi waje hageze kuko birashoboka ko umumama aba afise ikibazo nuko cyo munzu ariko kuko twamana hafi na hafi ugasanga turagiriraniye ibiganiro tukamwerekaka ko ikibazo yobagize ko atari we ntango niherezo
reka tubaze Everine nawe muri crebe wanyu byifashe gute
twebwe muri crebe yuwacu umuco mwiza w'abakenyezi tumaze kumva uwo mugambi twaragiye hamwe turavugana hanyuma tuvuganye turashyiraho ibiyago mu muryango hanyuma tuyaze turiga ingene twoja hamwe tukiyungunganya ingene twokoranira jewe rero uwo mugambi waziye hageze nukuri je warafashije icyo gihe wazana nifise abana babiri rero urabona haje ufise abana babiri yuko bitoroha kandi abo bana baronka rero je ntandiyumvira ati none je ko ufise aba bana babiri kandi tukaba tugiye mu bintu byo gukoranira ati none je bizoca biba gute baca bavuga bati iyo ni wewe nyene dukeneye kandi nije batangurije ko kugenda barakorera basha byarangiriye akamaro kanini kanini cyane haje urabona ufise abana babiri ntivyoroha barafashije barangwa ko nukuri uwo mwaka nari niteze yuko ntoduze ikivi ariko cyaraduze ndaronka ibyo fungurira mu bana hanyuma turongera nyene turakora nyene harabamwe nuko tworonkamwe na twebwe icyo dufasha nguwo mugire turi yungunganya uko dushoboye turaguraga koko none iyo nkoko yarunguse ubu dufise inkoko zitatu imwe yarataye irafise ubuswi ndwi hanyuma rero urumva ko harimo nisake
watubwiye ati baragufashije kuduza ikivi byumvikana ko murategura ibikorwa byo kuja gufashanya mu burimyi
ego turakoranira rero mwuko nyene dukoraniye hariho akanoti katavunye duheri saha 12 tugashisa saa 4 tukacha dutanga amahera atavunye cyane 500 ego
wewe none iruhande y'ivyo hari kindi kintu wirata umaze kubona ati akamaze kugishika ko kubera ibikorwa vya crebe
ego me je uwo mwaka urumva ko nari nihebuye ati n'umwaka mbega bizongendera gute mu bana ariko urumva ko byagenze neza ndumva yuko naje ndumukenyezi mubandi haje ufise ibintu byugaburira abana atangorane nimwe ufise asha urumva ibiro egome
urakoze reka dusimize kwa Kezia Nyandwi umukenyezi wo muri crebe umukenyezi ni Kirumara bega namwe muri ko muramwiteza imbere gute biciye muri uwo mugwi murimo
hanyuma twebwe mu mugwi turimwo umukenyezi ni Kirumara ubwa mbere tumaze kumva uyu mugambi je nawe mwiterambere twarawumvise hanyuma tuwumvise twumva turawukunze twumva twawukurikira tumaze kumva twawukurikira duca tujya hamwe turi abakenyezi n'abakenyezi 12 n'abapapa batatu tumaze kugira umugwi turavuga ati none byo cha bigenda gute ko twumvise imigambi ya je nawe mu iterambere ngene yubatse natwe twokubaka gute uyu mugwi wacu kugira ngo natwe twiteze imbere hanyuma no mugwi wongere utere imbere tumaze kuvugana ivyo duca turiga ati none reka tuziganye udufaranga duke tubaho tutavunye bivanye n'uburyo twari dufise twaraziganye amafaranga 155 tugatangura ku 133 munyuma turaduka tushika ku 155 rero utwo dufaranga twaziganije igikorwa twatukozemwo twaratuguzemwo inkwavu tugura inkwavu zibiri izo nkwavu zibiri zose zari zivyara ubu rero zavyaye turafise ibyana 9 by'inkwavu rero icipfuzo dufise nuko twebwe twese uko turi 15 izo nkwavu zigakura turoca tuzigabagura twese buri muntu agafite inkwavu atunga buri muntu agafite inkwavu atunga mugo tumaze kuzitunga ntizoba yitwa yiwawe izoba yitwa yo mu mugwi azoba ni inkwavu zubakiye mu mugwi hanyuma tumaze kubona ko zirondose zikagwira turokwiga ukundi kuntu koza turazikoresha hanyuma udufaraga twagiye turasigara ko mu nyuma twaragiye mu bintu by'uburimye tumaze kujya mu bintu by'uburimye ubu nk'ubu turi mu mwonga turiko twararimye mu mwonga twarateye akavika ibitunguru twarateye uturengarenga isogoro ivyo turodandaza amafaranga dushira mu mugwi hanyuma twige ikindi kintu twongera kuyakoresha ihangiro dufise nuko natwebwe dufise ihangiro ko dutegeza kuzoshika kungurube kumpene bibandanije bigenda neza n'inka tuyishikeko nico cipfuzo dufise
murakoze cyane reka turaza kubagaruka ko reka dusimbire kwa ndayihimbaze anike muri club je nawe mu iterambere mbega namwe ku mutumba Karinzi muri ko mwitunganya gute mu iterambere biciye muri club dekute murimo
ekome murakoze cyane natwe nk'umugwi twebwe twaragiye hamwe tucigishwa twe twaragiye mu nyigisho tugiye mu nyigisho muri baratwigisha ingene umutayi utaba munini kandi utaba muto amatwege twaciye tugenda hamwe turabapfasoni 8 n'abashinga ntahe 2 majambo make turabantu 10 twaragiye ngaho turicara gambere na mbere dutangura kwigishanya urukundo turigishanya urukundo ati ahantu hatagira urukundo ntagikunda tumaze kwigishanya urukundo dushira imitima hamwe nubwenke hamwe turiyumvira turavuga tuti none twobigenza gute ko batwigishije yuko umukenyezi adashobora gusigara inyuma mu iterambere twaciye twiyumvira yuko twoziganya tusha turaziganya tugiraga cooperative kiwacu ko kuziganya dutangurira ku mafaranga 1000 dutanguye ku mafaranga 1000 tubona umenga ntibishobotse muga muri ayo mafaranga 1000 twaraguzemo intungwa impene bwa mbere na mbere irapfa ipfuye ntitwaciye tugumba ngaho twaciye tubanzanya tuti none ko ibintu byaduze reka twinige turiniga tuca tuziganya amafaranga 1500 tumaze kuziganya amafaranga 1500 turaziganya tuca twimvira ati none aya mafaranga kamaze kugwira tukoyakoze iki kuko twebwe umugwi turimwo ntidushoboye kurima kuko tuba mu gisagara nta matongo dufise turavuga ati none urucuruzwa twojamwo n'urwahe tusha twiyumvira urucuruzwa rwa botike tugiye mu rucuruzwa rwa botike turegeranya twa dufaranga turagenda kuri kontaho twadusize tumwe dukiya twaratuguranana utundi tukaza turabika cha turagenda turegeranya tubona dufise irakindwi tubonye dufise irakindwi zarakindwi cha turuguruza botike twuguruje botike iragenda iratera imbere ubu tugeze ku muriyoni ubu turaronka ngene duhemba umukozi tukamironka ningene turiha inzu kandi bibaye ngombwa n'agakaramu k'abana tugashobora kukaronka iyo twaravye ingene twakoze n'agasukari umuntu akaragatahana ariko nubwo biruko turacyafise ibyizigiro byo kugira iyindi migambi nubwo amafaranga adashoboka nubundi tuguma twiniga ubwo tutinize twoyagabuye mugabo twiyafashe icyiyumvire yuko twohava twitera imbere natwe mu ntambwe tukaje imbere twaciye tushiraho ikindi cyiyumviro tugisengera kandi tukironderera icyiyumviro ko uhora hadufashije ko twokora amasabune hanyuma turose abadufata mu mugongo tugakora amasabune tukagura imashini
e nabaciriyemo mbega mwebwe wa mugwi wanyu mazi gihe kingana gute
tumaze umwaka n'ukwezi ko dukora
ikiyago
umuheto amahoro
sijyo ijambo
mushinge wo gushira hamwe
hari zindi ntambamye mubona mu mugwi wanyu zituma mutarangura neza imigambi y'iterambere mufise muri ko munarangura
na nyinshi cyane kuko ubwa mbere twababwiye ko twebwe turi abantu batoya ariko kandi twipfuza gushika ku iterambere rirama nkuko umukenyezi ashoboye intambamye ya mbere na mikoromato hanyuma rero tugasaba abo dufata mu mugongo intambamye igira kabiri nukutaronswa inyigisho neza zikwiye kuko jewe narahaye abandi inyigisho nkuko nabaye umwe yagirwe ubuntu ku mutumba mubondo ndetse urumva ko no bamaze kuvyara imigwi ishika ine ariko nanje ubwanje sinizera ko no baronsa inyigisho zikwiye kuko ubwanje ntazo naronkejwe icyo dusaba rero toronswa inyigisho zikwiye hanyuma harabayeho ihindagurika ry'ibihe ahuko ku mwaka uheze haguye uruvura rwinshi no kuvuga indimo twitwarimye mu mwonga zica ziracwagwa urumva nkaho twarahahombeye ndetse bituma nigomerero twahora tugomera habomoka urumva rero ubu kugira ngo turonke akatsi turimamwo ntibitworohera ariko kandi naho biruko twaramaze kwiyemeza ko abakenyezi dushoboye turagerageza namba muri twebwe hariho ufise akatsi kuko hari cyo twiteze kizova mu maboko yacu arashobora kudutira turimye nka kimburo kamwe tukamusubiza cyanke iyo atanguye kurima twimbuye nawe tukamusubiza urumva rero ko intambamye zihari ni nyinshi murakoze
murakoze cyane Kezia nawe hari zindi ntambamye ubona uvuga ati zinazo nyene ziratuzitira
egome hanyuma nanje ntarinze kugaruka ku by'abandi bavuze ubwa mbere bwobwo bijya bavuze natwe niko gisanzwe kimeze ikindi no kongera ko ku byo bamaze kuvuga intambamye zindi tubona dufise nuko tutaronka abantu batwegera ngo batube hafi baze baraduha inyigisho zikwiye hanyuma tubandanye imigambi yacu mu gihe cyo turaronka inyigisho zikwiye kimwe gusa twebwe turingunganya uko dushoboye kosi twebwe abakenyezi mukenyezi nikirumara tukiyingunganya uko dushoboye nabivuze nkitanguye twebwe haragira igihe umukenyezi ugasanga uno munsi cyo waza gusaba umugabo timakunyu nkunguru tuvuta wewe ugasanga uri kuri twigurira guko twaramaze gucyubwenge twarakerebutse turakerebutse koko ubu ntitugitega amaboko kubagabo cyari cyo cyose nakwego turaciha bibaye ngombwa gahutse twakigurira ndetse n'umugabo tukamugurira gahutse mu gihe bibaye ngombwa twarose gahera gakwiye nawe nyine tukamunezereza agahutse tukakamuha kandi gabonye kaje akaguruwe n'umudame aranezerwa cyane hanyuma intambamye gusa zihari nizi abandi bamaze kuvuga ntorinda gusubirako ego
urakoze cyane ego anike weho hari zindi ntambamye ubona iruhande izo bashikirije
Eko intambamye urumva mu mugwi ntizibura iyo turiko turakorana harahusanga nk'ibi by'agafaranga urazi ko amafaranga y'u Burundi novuga ko atagifadika agatayi dufise ni gato nubwo navuze yuko gusa kunyigisho twarose abakenyezi no gushima navyo nyene birimo ego baratwigishije ngene twifata mu mutayi muto tuba dufise ariko nubundi intambamye ntizibura haraho tubona kumenga tugomba kujya kwiterambere rirerire muga kubera twebwe ikintu cy'intambamye tubona imbere yacu tubona yuko umenga tukidwosaba inyigisho zimbitse bakatwigisha tukamenya ingene tuza turifata muri byo bintu muga ikintu twe tubona ko ari intambamye n'uburyo buke turagomba badufata mu mugongo nk'ukurumva kabotike twarakarose ivyo kujya turabironka ngaho hanyuma rukiyumvira tuti twebwe he batwe dufise utugwiriye twogiye muri banki tugafata kadeni mugabo kugira gufata kadeni ko muri banki ukavuga ati none ni nagafata yakura ya mafranga ikihumbi na tano na mafranga makei. Nicho gituma mwadushikiri mbere, mukadushikiri mbere nkuko batwigishije naho bavuga ko umutayu taba muto, bakadufata mu mugongo nk'uwo mugambi dufise w'amasabuni, bakadufasha kugura nk'imashini zo gukora amasabuni. Hanyuma natwe twungutse tukazobishura. Eko nizo ntambamye ariko rero ubu ntitugisegerereza ntitugisabiriza abagabo ntitukibasaba ahubwo bobo biranabana ngombwa mugani w'umufasoni tukaba hatehegende ufate kamwe hajya ukacu sanga ibintu bimeze neza nitwo kwama turiko turavuga intambamye ahubwo dukeneye abakenyezi twese gufatwa mu mugongerega umukenyezi hari hahantu adashobora gushika ego natwe tugomba ko muhadushikana ego mukahadushikana uyu mutumba tukiteza imbere mubondo urumva kwigeze twebwe twaratanze kuvuka mubondo mubondo yavutse nyuma yacu ariko urumva turabona ko menga bariko bagomba kuduhamja natwe nitugomba kuba duhamja itugomba ko baduhamja ari twe twatanguye eh tugomba natwe kubazoza baraza kurangura amasabuni wacu
murakoze mwatubwiye ko kugiti cyanyu hari imigambi muriko murarangura None ni gute ivyo bikogwa muri ko murakora biciye muri club mpereye kwa Adeline wewe nk'umukenyezi ari muri club uri guterera gute mwiterambere ry'urugo rwawe nikibana
murakoze cyane hanyuma mpereye kwiterambere ry'urugo rwanje uko kimeze no kuvuga intererano ya mbere yahabaye ubu nabanje gutahura umukenyezi icyo amaze mu muryango no kuvuga rero ubu nkora ibishoboka namba umwami wanje yafashe urugendo cyanke yafatiriwe yagize amikoro make nanje ngerageza kurondera kijya kintu kibuze nkuko mbangana nyene ndi mutoyi akarorero ashobora kuba yaronse utundu kwabana bafungura akabura nk'itomate akabura nk'amavuta cyanke turengarenga Nanje nk'umukenyezi nshobora kunganira hajya hagejeje kugira ngo tuze gufungura ibintu bimeze neza. Ikindi nterera mu muryango akarorero maze kujya muri yo groupe crebe. Namba twari dufise ubushobozi buto. Ubu nagiye ndashikirwa nkakoresha. Akabona ko umudami wiwe yasize abakozi mu kivi atajya gusubira gusabwa amafaranga ngo mpa amafaranga nje guhemba. Ikindi Munzu hacyabaho ibigega kumvo zuko ndiko ndakoresha bigatuma na nyamu papa yumvuga urugo yorunezererwa ahubwo nyabuna atorwa inyuma kuko ari munzu acyahasanga amahoro umunezero ndese nta ninzari hamwikira n'ibindi byinshi twodondora bwo kwira bugacya murakoze
murakoze cyane murakoze kadusimbize kwa Eveline nawe kugiti ca uravye ni gute uri kuraterera mu iterambere ry'urugo rwawe n'ikibana
Je nukuri ndabona yuko ibintu bigenda neza nisunze uwo mugambi waziye hageze hari naho umwana ashobora kubura nkagakaye abuze nkagakaye urabona nkuko nk'umuntu w'umupapa kugura nk'abana batatu bane na ka uniforme n'utuyeboyebo usanga ari intambamye usanga bitamworohera nanje nkaho nkuko twagiye hamwe nkuko turabakenyezi ndashoboye nkaka kayeboyebo umwana nk'umwe nkakamugurira cyanke nkako nk'utwo tundi dukayitubuze uwo mupapa nkashobora kumwunganira hagejeje
murakoze kezi ya nawe kugiti cawe ni gute uri kuraterera mu iterambere ry'urugo rwawe n'ikibano
mu rugo rwanje icyo ndiko ndaterera mu iterambere no mu kibano bwa mbere bwobwo jewe mu rugo ndashobora kubona ati aka kantu karabuze mu rugo kare nabivuze yuko kare habaho kwa matuko turasega abagabo ikikenye mu rugo ariko ubu uye umugabo ndamubwira muko ntashobye kuronka nkavuga akazana ka a nanje nkazana kandi tugacya tugira gute tugacya duhuriza hamwe hanyuma mu byane n'uburimye kare nk'ibintu byo kurima nk'ibintu byirengarenga wamengwa n'ibintu bito kuri twebwe ntacyo byari bitubwiye ariko ubu uye naho tutaba turi mu mugwi ubwa mbere hariho ikivi cy'umugwi turagira ikivi ibivi by'umugwi ukongera kugira nakaviki wawe wega takakantu kazohama kazakoma kariko karamfasha mu rugo aho ku mupapa yogiye kuzisuma ku isoko mugabo okubera ubuzifise ntabakigenda kuzisuma guko wagize gute waramaze kubona imbere urabona naramaze kubona imbere nkabona ati aka kantu karakenewe mu rugo hamwe no gakora ko dufasha mu muryango rero nkacyanda gakora mu rugo buryo kagacya gafasha mu muryango n'imbaraga kayigakenewe nkuko n'undi yakivuze nkabasanga ndakaguriye umwana araka uniforme gakenewe tugafashanywa n'umupapa tukakagurira umwana
hanyuma nimbaraga franga k'ishuri gakenewe nk'amafaranga kabagakenewe ngo kwishuri tugafashanywa kukaronza uwo mwana mu gihe umupapa atakaronze jewe ndagafise nkacangira gute nkacanda gatanga kandi ibyo byose tubikesha iki tubikesha uyu mugambi Krebe wamaze kufika mu muryango
urakoze cyane tutera dusozera mbeganike nawe hari ico wirata mu byo uri kuraterera mu rugo nko mukenyezi ari ku kivi
urakoze cyane ndirata gose umugwi wacu turirata cyane ibintu byarahindutse urya byahindutse unashima byarahindutse ntibyahindutse mu rugo wacu gusa byarahindutse no mu kibano urumve yo botike dufise umubanyi araza agasuma duharagi agasuma ifu agasuma amavuta bibaye ngombwa akavuga ati jewe numunsi nta mafaranga afise mugabejo nzobanda yafise abana bo mu kibano bakarara bafunguye munzu naho munzu no kuri ibintu byarahindutse uraza umuntu akeye umukene na nyina aramwanka uri umugore wicaye ko nyina atakamara maze mu rugo atacuri kurakora n'umugabo nta nakubahiriza cyane mugabo ubukubera avuga ati genda hajya mu botike utore ideni nzoririha urumva no gufasha bibaye ngombwa karabimbariye nanje cyangwa nkagatora mu botike wacu kumba ndiko nditeze imbere wa mugabo nkaca ndamubwira tewe rya deni nararirishe nkuririhe y'amafaranga nayo akaca yamaza ikindi ubu ntakamba mbiri yo muri dushe bakingurira ntakamba mbiri y'umwana bakingurira bibaye ngombwa no mu minsi mikuru abana turabagurira impuzu nibirato bakagenda baberewe bakaca batako bakajya n'umuceri koramba na ukuye mu mugwi iwacu byaradufashije nico gituma twishimiriza tugomba tuti dutere intambwe tugume dutere intambwe hanyuma tuzogure n'inka tuzoje tugura n'inka ndibe kuko impene twarayiguze tuzogure n'inka ye iri ku mugwi canke iri ku muntu ivyo rero turishimiriza n'ababanyi birabanezera mu kibano bimeze neza erega na leta yarashikiwe turatanga tagisi mu botike baraza gutanga bakaduha igitasi tukariha urumva ko kunyigisho seje yatwigishije ko yagize akamaro no mu miryango
urakoze cyane tukirawe nyene dutera dusozera n'impanuro ziherero wo habandi bakenyezi bakumviriza baba bo muri kumwe muri club canke abandi mutari kumwe bakumviriza
Oh, abandi bakenyeza ahubwo nibaze umukenyezi yari yarasizwe yari yaranizwe tutararonka inyigisho ahubwo nibaze tubigishe abumva babishaka bakaza bakabigisha kugira ngo umukenyezi ntasigare inyuma mu iterambere umukenyezi nawe nyene atera imbere abe ubutubura rwo gusegerereza kuko natwe ntitugisegerereza ntitugisaba abagabo turiha hama bakenyezi nibaze bajijuke umukenyezi abo umukenyezi kirumara mu muryango yigisha abo yavyaye yigisha nabandi bo ku mitumba murakoze
urakoze cyane Kezia nawe impanuro wotekerera abakenyezi bakumviriza uno munsi baba muri club umukenyezi ni kirumara canke abahandi nizi
impanuro no batekerera nuko nabo nyene boza bakiga izi nyigisho hanyuma baje kuziga nabo nyene bakagira icyo bashitse ko nkuko natwe tumaze kugira intambwe dushitse ko
urakoze cyane Eveline nawe utekerera impanuro iziha abakenyezi bagenzawe bakumviriza
icyo nabo bahanura nibaze ibintu ni byiza n'ukuri nuwoba yaracyerewe naze yinjiriye imigwi yaratugiriye ikimazi kinini yaraduhaye intambwe ndende n'ukuri
urakoze cyane Adeline ni ukuri nawe wo muri kerebuka mukenyezi akagohe wavunira abakenyezi bagenzawe bakumviriza nakahe
Bachi umugani abakurambere ngo burya kanyoni katagurutse ntikazi yobweze iya bavyashoboka nari guhamagarira abarundikazi bose bakaja muri uyu mugambi je nawe mwiterambere kuko tumaze kuronswa izinyigisho nubwo zabaye nke natwe tukazigisha abandi kuvyo kuri no mukibano ubu nabamama ntibagikubitwa kuko je nawe mwiterambere yaje itwigisha imyifato ibereye ku mukenyezi none rero iyabugira ati nigishoboka bari kumpamagarira abakenyezi bose bo mu Burundi nanje nkababwira icyo maze gushikako niyo tiriko turayagangira urabona ko nanje ubwanje nezerewe uyu munezero rero nawe ukuye muri je nawe mwiterambere kumbure je nawe mwiterambere itaraza nihabuze ibibazo narimwo nagendana nahura n'umuntu akamburaho yambonye ariko ubu nanje bwanje cyanke mu kibano twaramaze kumenya ko umukenyezi ategezwe kwiyemera kugiti ciwe kuruharagwiwe ahubwo nyabuna nibanyaruke baratevye kugira ngo barabe icyo tubacyuze murakoze
urakoze cyane Deline ndabashimire rero mwese mwariko murakurikirana kino kiyago nshimire Adeline ni ukuri wo muri Kerebuka mu Kenyezi umutumba wa Mubondo zone Kayogoro muri komine yagutse ya Nyanza mwakoze kukanya
namwe ubwacu murakoze tukaba tubashimiye kandi tukaba twizeye ko ivyo tuvugiye ivyo tuganiriye ngaha ko atazoba amasigara cyicaro ndetse n'inyuma y'ibi twiteze ibindi byinshi byiza Imana ibaduhezagirire
murakoze ndashimiye kandi ndagije Imana Eveline ari muri Crebe umuco w'abakenyezi ku mutumba wa Mubondo nyene mwakoze kukanya niki yako
namwe nyene mwakoze kumpanura muduhaye ngaha ku biganiro turganiriye ngaha murakoze n'inyuma y'ibi emwe ndazi ko twiteze nibindi bizosumba ibi murakoze
urakoze cyane ndashimiye kandi Nyandwi Kezia n'umukenyezi wo muri Crebe umukenyezi n'ikirumara ku mutumba Mubondo nyene namwe mwakoze kezi
egome hanyuma natwe turabashimiye cyane kwamagitsa akigoro mukaza twaganira kubyago tuganirira ahantu byabaye byiza cyane kandi twanezerewe kuba twababonye kuba mwaje kutuganiriza tukifuza yuko no hanyuma mwogaruka kongera kutuganiriza tukongera tukayaga tutaraba kumbura cyane murakoze yese abahezage
murakoze nshimiye kandi Anike ndayihimbaze ari muri Crebeje nawe mu iterambere ku mutumba wa Karinzi mwakoze kukanya n'ikiyago Anike
egome murakoze cyane murakoze kuba mwatwiyumviye ko mukaza mukatugendera hariho ahandi mwari kuja muga mwadushimwa dukoze kutwiyumvira ko cyane muraza no hanyuma turakeneye ko muzogaruka hanyuma muzogarukane nabigisha baze batwigishe baduhe n'impanuro batwigishe byimbitse byimbitse kugira ngo aho tutarahashika tuhashike murakoze cyane
urakoze cyane Gertrude mpawe nayo rero nari ndemesheje kino kiyago hamwe n'abatumire twese tukaba tubasezeye naho ubutaha
muheje gukurikirana ikiganiro duhana ijambo ikiganiro mutegurirwa mugashikizwa na Studio Ijambo
igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe mpuza makungu Search for Common Ground mu Burundi
hari ico wungutse canke wifuza gushikiriza muri kino kiganiro andika ubutumwa ku nimero itariha ari nayo WhatsApp 71 150 ubusa
duhani jambo ni kazoza.